tujahe
wewe ujahe mbega nyine tujahe
inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere tujahe mugishikirizwa n'ifu rya Amerika
ikaze ni gwanyu gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika ibangabangana ry'abadandaza batanganya imitahe ku kibanza kimwe cy'isoko bishobora gutuma urudandaza rwabo rumirana ikibonekeza mu bibanza bitari bike abadandaza bakoreramo mu gisagara cya Bujumbura abaranguzi bararanguza ariko bakongera bakanadandaza kuri kimwe kimwe ibyo biraba no mu gihe babangabanganye n'abatoranye urudandazwa rwa kimwe kimwe inkuru dukura hirya no hino zitumenyesha ko umudandaza wa bike ataba gifise ubwigenge n'ububasha bwo gushinga ibiciro yifuza inkurikizi nuko rimwe na rimwe atakomoka ku gutinya kwakura gahombo abamenyereye ibijyanye n'urudandazwa bavuga ko ugukorera mu ibangabanganwa bisaba kuronderana ntaryo abaguzi bahurumbira ibidandazwa byacu mu bihugu biteye imbere uturusho amashyirahamwe afise igihagararo kinini mu by'urudandazwa atanga ni nk'ibibanza bicungerewe umutekano bashyiramwo imiduga y'abaguzi mu gihe baje kubashorera mu rudandaza rubayabaye ugukorera ku biciro biciriritse tugereranije n'iby'abandi ariko bisa na gwacu byotuzanira karusho mu gihe turangura twocagura ibisumbirije ubutore ibimaze gushika ku masoko aho abadandaza bato bato batorera koyoko ni mu gihe bagurigwa bike ariko bakagurigwa kenshi nk'uko tubimenyeshwa n'abamenyereye iby'urudandazwa mu gihe tubangabanganye n'abadusumbya umutahe twokwitwararika kujya habona kuko bituma abasumyi badushikira ku bwa mbere ibangabanganwa ry'urudandazwa rihakaryo abaguzi ko gusuma byinshi kandi bitandukanye mu kibanza kimwe bikanatuma n'abadandaza bagurirwa bose mu kiganiro cacu cuno munsi turabira hamwe ingene twotunganya urudandazwa rwacu mu gihe tubangabanganywe n'abo tutanganya imitahe kuri miko muri kumwe na Diane Ndonse kaze mu kiganiro ari naco rwanyu tujahe nguranye zina ikiganiro cacu duhijambo gwaruka go mu gisagara ca Bujumbura mugenzanje ni yakire Javan aganira nabo ababaza ati twotunganya gute urudandazwa rwacu kugira abadusumbye imitahe nibatumire ngizi nyishuru muha
ivo ko dandaza ibintu vyo wagashiramwo icambere ishaka no kugira ngo ugire confiance n'abantu bashobora kukugwiziriza n'umutahe kubera ushobora gufata ingurane hanyuma ukisununura mu buryo bujanye n'ubwo kudandaza
ukomeza kwiyegereza abajya abanyamitahe bakomakome kugira ngo bakugurure umutwe bakwereke ingene uri kurakora barakwereka ingene udandaza baba babikoze kera babazi ingene baba bariko barahomba cyanke bunguka
urashobora kwihangana ukamureka akadandaza ubonye agiye kukurusha inguvu ucumwihoza akorebe na ugacukorora ibeye
ugerageza kwimenya uriwe ningene urudana zugirugire urutunganya ukaca urukunda ukaruhagararira nta kibuza utabandanya utera imbere bukebuke
je handateka ngakwibarabara bakiri baje nkabafata neza nkabahamagara neza kugira ndabe nanje ko bonsigana make iyo kujya nawo gutera imbere
urabona urashaka nko gufata umutaye mutuga tuyende utatangira nko kutuntu utembereza ugasanga yenda baraje baradufashe nk'abapolisi ugasubira inyuma cyangwa ukareba nk'ahantu ushyira akantu k'agakiyoseje urabona ibintu bihinduka buri munsi bati ntibyemewe bakabara hagukuye urumva uri kurajuragirana nta kintu ushaka kuronka ngaho
Urakoze runo gwaruka kuvyiyumviro rudushikirije. Ihiganwa ry'amasoko ku badandaza babangabanganye rituma iterambere mu karere k'ubudandaji. Ikaba inkurikizi yuko banyene urudandazwa bama biyungura ubwenge bwo gutanguranwa abaguzi. mugihe isoko rigwiriye ko ibidandazwa byinshi kandi bisa uguheba ikidandazwa ku neza yo guteza imbere ikindi n'uburyo bwo kutaja mu gahombo uguhiganirwa abaguzi ku bwinshi bifasha gusumira ku biciro biciye mu kuri kandi byiza ariko rero ibyo biba mu gihe urudandazwa rwacu rwo kwisunga amategeko agenga uguhiganwa mu rudandazwa aha ni nk'uko udacyoza uwo duhiganwa isoko canke ibidandazwa vyiwe ikindi nukutigana umugambi wiwe mu ntumbero yo kujuragiza abahora bamushorera uruhara rwa leta nugutuma amategeko yubahirizwa no guhana abatayakurikiza kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingene twotunganya urudandazwa rwacu mu gihe tubangabanganywe nabo tutanganya imitahe tega matwi itohoza mugenzanje niyakire Java yagize mu gisagara cha Bujumbura Java ijambo ni gwao
urakoze Diane kumijambo ibangabangana ku masoko rya afisi imitahe rutana ntangora nzihambaye ritera aha ni ku kibanza chaho zimangazini bata mu gisagara cha Bujumbura inyuragiranwo ry'abadandaza amatelefoni ngendanwa n'ibikoresho bijana cyo kimwe nabanye n'ibyicaro bayadandarizamwo bibatamwinubana abarangura bongera badandaza kimwe kimwe bemeza ko babavyumvikanye niyongere Elias umuranguzi w'amatelefone yasabye Samuel niyo ndiko uwa kimwe kimwe babangabanganye kuzokwamaranguririwe ikindi nuko atazohirahira ngo ahindagure ibiciro ariko kandi ukubacungerera umutekano w'abinjira n'abasohoka nimvi hambaye ituma bumvikana twumvirize Samuel niyo ndiko umudandaza wa matelefoni n'ibindi bikoresho byayo
abafite imitare yagiye bafasha twebwe abantu bato bato tugakorana neza tukumvikana mu buzima bw'iwacu kugira twese dutere imbere nkajewe karaganiriye arambwira ati wewe tuturandabira ngaha kuri magaza y'iwanje ntihagira abonona abasomo tuturabandabira uci usanga twumvikanye kubera ibyo byose yantumye ndabikoresha neza iyo mpamvu yampaye akabanza ngaha
naho biruko bamwe mu badandaza ba kimwe kimwe ntibama bagiye inama na banye na mamangazini nkuko twabigendereje hari abashima kuva mu kibanza kimwe baja mu kindi canke bakarangurira urudandazwa rwabo mu ibarabara ukuja hamwe kwa afisi imitahe mito na minini birafasha hamwe bituma umunyagihugu muto muto ashikira ibidandazwa yifuza bitamugoye ahandi n'ababiranguye kure babisohora bitagoranye nkuko Sirius ngejeje umuhinga mu budandaja bivuga inkuru duhabwa n'abadandaza bato bato zitumiyesha ko gukorana nabanye n'imitahe minini bituma gatahe kisununura ukuronswa ibidandazwa ku ideni akazovyishura ruko yadandaje byatumye Maria Ndayisenga umudandaza w'imboga n'ivyamwa adandaza vyinshi gusumba ico abadandaza babike bike bunguka kandi nubwenge bwo kudandaza bahakura Pierre ngenda kuriyo numudandaza w'ivyombo tumwumvirize
mbo ukora ibintu bona umenga ni dukeya uho bizotera imbere kubera wabiyegereje cyane marakwerika inge mudandaza kora gutya ni uzotera imbere ni uzoduka ko boje baje babikoze kera babikoze kera babazi ngene babariko barahomba cyanke bunguka
naho biruko ukutubahiriza amasezerano gutuma abanyamitaye basubira namwo imvo nyamukuru nukutishura kugihideni bafata kubaranguze inkurikizi nukutoroherezwa iyo basubiye kurangura nkuko Geraldine Ndayihimbaze umuranguzi w'amamesa ku isoko ryo muri commune Kamenge abivuga icyo baranguzi biyumvira nuko hari abashaka kudandaza no kungukira ku mutata ari gwabo icyo abadandaza ba kimwe kimwe bamenyesha nuko hindagurika ry'amasoko ribabera intamba myizo kuriha ivyo tubimenyeshwa na Janine Hafashimana umudandaza w'amamesa ku macupa ukutari hamatagise dusanga mu badandaza ba kimwe kimwe birabangamira abakorera ku mategeko akarorero nukugabanya ibiciro bituma abaguzi bahunga babinini Egide Niyongabo umudandaza muto muto muri commune Kamenge atumiyesha ko abaguzi biwe bagabanutse uko ibintu biri byunyugwa nuko abafaho bateretse ibidandazwa byabo babangamira bakose amazu y'idandarizo gira mahoro Mexin numudandaza w'ikoresho byo mu nzu ku ibarabara gitiriwe la mission mu gisagara cha Bujumbura
amazu dupanze ku kwezi ariko bo ntibapanze bashobora kutwikira n'ivyashara rimwe rimwe nakubwira ko batwononera twebwe biratuma twe tudasohora nk'ikintu je uzingurisha ngahanye nk'ibihumbi 2500 wewe warashobora kugurisha ibihumbi 2400 cyangwa 3000
icyo baye cyiza nuko itunganywa ry'urudandazwa ryo kwisunga ubwiza bwavyo ikindi ni ugukoresha ingwate ivyo byofasha mu mwumvikano no kuzana inyungu nk'uko Sirius ngejeje umuhinga mu by'ubudandaja bivuga Ishirahamwe ry'abadanda za Kobu ribona ko kwiyunga mu mitahe ari inzira yotuma bene yo barangura bakanadandaza byinshi. Ivyo tubimenyeshwa na Antoine Muzaneza arirongoye. Ariko rero ugukunda umwuga no gukomeza ubwizigigwa byotuma umudandaza muto muto atamigwa nabo batanganya imitahe. Twumvirize Dawidi Bacanamwo, umudandaza wo ku isoko ryo mu Kamenge.
Kwivyo bintu ubikora ubikunze kuko wewe ari uvyikwirikiranira kuba ufise umutahe mutoya. Ingonane zose zibamo urazimenya ariko urya wundi kumbura afise umutahe munini ashiramwe abakozi
ukwamana ntaje turahura ubuhinga n'ubumenyi byo higihagararo ciza urudandazwa rwacu nkuko Sirius ngejeje umuhinga mu by'ubudandaje bivuga
ulebye n'umwasi w'iterambere gigihugu tuvire hasi imwe tugwanye ubunebwe
urakoze Java kuri iki kiganiro dushikirije Mira mate mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kavuga gati tuvire hasi rimwe tugwanye ubunebwe
twese hamwe tuvire hasi rimwe tugwanye ubunebwe ubunebwe n'umwasi w'iterambere gigihugu tuvire hasi rimwe tugwanye ubunebwe
Tujahe chijuu ya Amerika. Kiko tulavira hamwe ngene tukotunganya urudandazwa rwacu mugihe tubangabanganywe nabo tutanganya imitahe. Inyifato nziza y'umudandaza muto muto nituma abaguzi bamuhurumbira. Akarorero ni guteza imbere imigenderanire irengera iby'ubudandaji nkuko tubibwirwa n'ababimenyereye. Muri rusange twoheba umugenzo wo kwama turindiriye ko umuguzi yiza na wenyine kuko ari nk'umwami nk'uko abahinga mu by'ubudandaji baduhanura ugutumirira abaguzi kutugana no kubereka ibidandazwa biberanye n'ibyo barondera byotuma badushorera byinshi icyo twokwitwararika ni kubitondeka hakurikijwe isano n'ubucuti bibihuza na cyane cyane turabye akamaro byozanira umuguzi wacu umudandaza mwiza yoshoboye kwerekana ibimutandukanya n'ibyaho badandaza bimwe nicyo tuma atogwa mu bandi kugira ngo twuve neza ibijyanye n'ingene twotunganya urudandazwa mu gihe tubangabanganywe nabo tutanganya imitahe tega amatwi ikiganiro twagiraniye n'urongoye ishyirahamwe ry'abadandaji Akobu Antoine Muzaneza aganira na mugenzi wanje Niyakire Java
Antoine Muzaneza murongoye ishyirahamwe ry'abadandaji Akobu ndakuramukije
ndabaramukije nanje
isumba na gimitahe ku isoko rimwe mubona rishobora kugira ingaruka mbi cyangwa nziza ku iterambere ry'abadandaje
kenshi usanga rifise ingaruka mbi kubera kuko haba hari ubudasa hagati y'abadandaza bato bato hamwe n'abadandaza bakuru bakuru ivyo bituma aho tujya gukura ibidandazwa haba hano mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu tudashobora kurankura kumwe hari igihe usanga bifise ingaruka nziza kuko urumva bose ntiboba abadandaza bakuru bakuru kenshi usanga tuvoma mu mabanki hamukaje usanga nayo mabanki ariko arasaba amagaranti kugira ngo abantu bashobore kugira basabe umutahe uremereye mu gihe rero udafise izo garanti bavuga uko usanga atamutahe uremereye urumva rero hategeze kuba abadandaza bato bato n'abadandaza bakuru bakuru kandi abadandaza bakuru iyo bagiye kurankura babizanira babadandaza bato bato kugira ngo bashobore kubidandaza bishikirwa mu nyagihugu mutonya ari hariya mu bitoki
mu gihe hari abantu badafise imitahe yegeranye bari ku isoko rimwe botegezwe kuvyifata mu gute kugira ngo bamwe ntibasubize inyuma abandi
byo ni politike y'igihugu twategezwe gukorera ko kenshi murakunda kumva abaturongoye ku rwego rw'igihugu bavuga bati nimuje hamwe mushire imitahe hamwe kugira ngo abantu bumve yuko basize inguvu hamwe bakora ikintu kiboneka rero natwebwe turongoye abandi mu badandaza twama tubahimiriza yuko abadandaza bato bato bakwiye kuraba ukuntu bashira imitahe hamwe ndetse nabajye bakuru bakuru barafata bagashira imitahe hamwe murabona amabanki abafise uburyo bukomeye iyo wabonye bikenewe barashira imitahe hamwe kugira ngo icyo kintu cy'imitahe yisumbasumbana y'imitahe kugira ngo ligabanuke canke rihave hama babadandaza bato bato ntibahave usanga bavuga yuko abadandaza bakuru bakuru babarengeye no basaba yuko boshira amashyira bogira amashyira hamwe amashyirahamwe mato mato y'abadandaza kugira ngo abo bashire ingufu hamwe hanyuma duheze turabe yuko twoteze imbere igihugu twese.
Antoine muza neza ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Studio turi kumwe n'umuhinga Pierre Claver Ndumwami ndabaramukije.
Ndakuramukije nanje.
Abafisi imitahe mito mito barashobora kubangikanwa n'abafisi imitahe minini ntibamigo.
Yego cyane birashoboka. Buriya nko kwavuga mu kirundi abangiduzi bikazara magi iyo dandaza utanga uri muto ukaduga kugezaho uba munini. Ibyo n'ibyo gutera ubwoba nibisanzwe kuko nabo nyene batanguye ari bato harya urafise nawe ukukora ukagira abakiriya bawe ukagira ingene ubahaye danadwa vyawe. Ikibi nuko abo banini boza bagusita wewe ukungana biragutunga kunguka yego ntunguka kurugeza rumwe numwe afise umutahe munini mugabo nawe bukebuke urashobora kugenda urunguka ukadunashikira wa wundi yitwa ko yagutanze imbere no guha washaka akarorero. Iyo uri nkishira hamwe rininiya rikora inzoga nyinshi rifite abakiriya benshi mu gihugu cyose haraho wewe uvuga uti reka je najye we ntangure mugabo sinkore nkawe ngo nje mu gihugu cyose mugabo mfate kuri ubu intara imwe canke umugwi w'abantu umwe mutoyi ndaba ari wo dukorana kandi nkore nunguka nkoreze umutaye muto kandi nkunguka ngatera imbere wanashaka bikunze nkazoruta na wundi wa mbere yanduta ubwa mbere.
Uwa mugwi mutoyi awitamwe gute mbe bokorana gute?
Dufate nk'ivyo by'inzoga ndakubariye. Uravuga uti reka jewe nkuri inzoga kuri ubu y'abapfasoni canke y'ugwaruka canke y'abantu babatama babahumure bakuze mwe bashaka inzoga ihiye wowe uhitamwo umugwi ubona yuko ukeneye iyo nzoga yawe uko bayifuza ugasanga wowe rero abo bantu n'atari benshi cyane baguriye wewe
mbe bishitse bakaba badandaza nk'ibintu bimwe hoho birashoboka yuko nabo bashobora gutera imbere.
Murashaka kumudaraza ibintu bimwe bisa washaka mugabo jewe uko ndabikora umwanya ndabikorera ingene ndabitekera ntibibe bimwe ntibuze rero yuko rero tudaraza bimwe mugabo jewe bakangurira kandi ndi mutoyi ariko urya muniniya yego akamugura nawe nyene kuba afite umutaya muniniya ashora vyinshi. Ikibi nakubariye ni gihe wa wundi munini akoresha ingufu ziwe afise kugira ngo akwigizeyo.
Mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kavuga kati tuvire hasi rimwe tugwanye ubunebwe atawuvuyemo twese hamwe tuvire hasi rimwe tugwanye ubunebwe. Akira umutumire Pierre Claver Ndumwami leta yofasha gute mu iterambere ry'abadandaza mu gihe bariko bahiganirwa ku isoko imwe.
Rero niho leta ihagabira ko buriya ndwa karorero nk'ubu ishirahamwe rimwe rifise uburyo bw'amafaranga rirashobora kugabanira ibiciro cyane rikabikorora ugasanga wowe uri mutoyi ku ico giciro ntokora ngo wunguke ugasanga rero uca uvamwo ukura meza kubera yuko rero uwa wundi iyo yagukuyemo acyasubira kaduza ibiciro ugasanga yabidogije ni kwa kundi babaguzi niho baca bahabonera amakuba. Niho rero leta ikwiye gushira amategeko ikagendura ikabona yuko atamuntu abikora nibigira nkana
kuri bijanye n'igundana ry'amashirahamwe ashingwa uruhande rumwe mbega mubona rwaruka nk'ubu mu gucagurira kibanza bashobora kudandarizamwo ahantu hashobora kuba hari andi mamangazini manini manini mona bashobora kugira icyo bakore
uja harya nyene abantu batumbera n'ugwa karorero ugomba kugurisha ibyo bakoresha mu kubaka ugenda hajya mu gihindi kuko uzi neza yuko abakiriyo baje baza mu gihindi urondera amabati urondera sima urondera imisumani aja mu gihindi urondera byo gukoresha kubaka agenda mu buyenzi niho rero na ucuja hajya harabandi ariko ufise nawe ngene ukora ufise ngene ukarabisha abakiriye
aca rondera icyatandukanira ko rero nabandi badandaza
nuko nyene mugabo ari tandukanya kugira ngo baze bamugana hanyuma buke buke amenyereye atangura buke buke amaze gushinga imizi akaduga
Pierre Claver ndumwami turabakengurukiye
ndagushimiye nanje
Tujambo abanywanyi b'ikiganiro tujahe Umunywanyi atashatse kwidondora yatwandikiye avuga ati Ndakunda kumviriza ibiganiro byanyu kandi bikampimbara Umunywanyi wacu arongera akavuga ati Ndumwigisha o mu mashure yisumbuye Fise umushahara w'ibihumbi 150 mba mu gisagara cha Bujumbura kandi ndafise umujyango Ivyo muvuga byo gushinga amashire hamwe umva nanje no bishobora nkiri ngaha mu Burundi no hera hehe arakoze umunywanyi wacu ku ntega duteye twongeye kandi gusaba umutumire wacu Pierre Claver ndumwami ngo amuduhere inyishito moye Pierre Claver ndumwami ijambo ni rwanyu
iyo umuntu ashaka kora ivyiwe ntahera ku mafaranga ahembwa gihambaye nuko aba yabonye harya abaye harya tuye mu kibano harya gendera harya nywera harya sumira ku isoko ne habona ati bas kijya kintu n'ukuri no gikora neza kurusha ndabona yuko hari ngorane uwo nuko afise n'ibyo bya 50 hembwa harabahera ku busa harabahera ku magi harabahera ku vyema kandi atamushara bafise iyo ugize n'Imana ukaba warize uraciye mu mashuri ukabuzi no kwandika ukabuzi no gusoma ukabuzi no kubona kure aho urumva n'amatavyo y'amavuta ariko n'ukuri ivyo ufise ni byinshi ufise ubumenyi ufise umutahe wo mu mutwe ufise umutahe w'amaboko ufise umutahe w'amafaranga kuko bangira kuzi ni bake bazwi nabahe ngaha mu Burundi
Turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cy'uyu munsi. Ariko rero ya mpamba nitwahisize inyuma, nye ni mpamba w'uyu munsi avuga ati.
Mu minsi itari mike niho numva kamo yuko ari hishira hamukana kushobora kujamwo ukaziganya ukashobora gutora n'ingurane kana kuko yisubiza mu minsi mike. Icyo shira hamwe na cyenda rigendamwo nkaza ndaziganya ndose akanyungu gakeya nyene mu byo bintu nadandaza yangacha ntwara nkaziganya hama ngacha nakingurane ntoya hama mu minsi tari mike no hacha haza umuntu agomba iko twoje hamwe mu rudandazwa rw'amavuta naciye ngena cyandi kubita kuri rya shira hamwe ricarirangurana bice bituma umutayi ukura urumvisha bitumye ni rya shira hamwe ni rya tumye ntera imbere
Mamba niyo duciye dusozererako kino kiganiro tujahe. Shimire mwebwe mwese kuvyumviro mwadushikirije, nkibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije. Mufise icyo muterera canke mutwunganira, twandikire kuri voabujumbura@gmail.com canke mutwakure kuri 79 934 577 Change 79 988 513 Bagenzi banje ni Akire Javan yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye ndabashimiye Diane Ndose mwari kumwe kuri miko ndabasezeye ndabifuriza iterambere mu byanyu naho ubutaha
Hari umwizero
Ego cyane ni mu kiganiro tujahe mwe ko mushikirizwa n'ijwi rya Amerika